Iyi ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu biganiro byacu. Mu biganiro byacu turahera ku makuru y'Ijwi rya Amerika turuka hirya no hino ku isi, twateguriwe kandi tugiye kugezwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Jeffrey. Muri Sudani abakuru b'abaroberi batahutse muri iyi ndwi ku murwa mukuru Khartoum, bavuze ko biyemeje kubahiriza no gushyira mu ngiro amasezerano mashasha y'amahoro na leta bafise umutima mwiza. Al Hadi Idrisi, umukuru w'umuhari Front Révolutionnaire du Soudan, umwe mu migwi y'abaroberi yasinye amasezerano na leta mfata kibanza ya Sudani, yabwiye abamenyeshamakuru i Khartoum ko ayo masezerano ari akaryo keza ko kubaka Sudani nshyashya iyo abanyagihugu bose bazofatwa kumwe. Idrisi yavuze ko we n'abandi bategetsi barongoye imihari n'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi batahutse i Khartoum n'imitima yugurutse. Yavuze ko yizeye ko abanyesudani bazobafasha mu gushyira mu ngiro ayo masezerano. Muri ayo masezerano yasinyiwe i Juba muri Sudani yo mu manuko, imigwi yose itavuga rumwe n'ubutegetsi ubu iri muri leta mfatakibanza nk'uko Idris abivuga. Mu ndwi iheze General Abdul Fattah Al Burhan arongoye akanama karongoye Sudani iby'imfatakibanza, yarababariye imihari yose yitwaje ibirwanisho yagwanye na leta, kiretse abagirizwa ibyaha bihohotera kiremwamuntu n'ibyaha byo mu ntambara baronderwa na sentare mpuzamakungu mpanabyaha CPI. Amatohoza aheruka gukorwa muri Leta z'Ubumwe za Amerika yerekana ko igice cy'abarepublikane batoye bemere ibivugwa na Perezida Donald Trump ko yatsinze amatora yo mu ndwi zibiri ziheze biciye mu kuri, aho yahiganwa n'umudemokrate Perezida yatowe Joe Biden. Trump yamye yemeza hafi buri munsi amatora hamwe n'iharurwa ry'amajwi byakozwe hatumbereye kumukumira ku butegetsi, acarahakana kwemera ko yatsinzwe na Biden. Ibyashikirijwe inyuma yo kubaza no kumviriza abanyagihugu barenga 1,300 byasohowe ejo kuwa gatatu byerekana ko 73% bemera ko Biden yatsinze na 5% bibaza ko Trump ari we yatsinze. Ariko abanywanyi b'umugambwe w'abarepublikani baracyafise amakenga ku byavuye mu matora, babajijwe nimba Biden yaratsinze biciye mu kuri. Abarepublikani 52% bavuga ko Trump yatsinze mu kuri, mu gihe 29% bemeza ko Biden ari we yatsinze. Leta z'Ubumwe za Amerika ejo ku gatatu yarafatiye ibihano bishasha Iran bitumbereye ikigo cyashinzwe n'umutegetsi kizigenza Ayatollah Ali Khamenei. Ubushikiranganji bwa Amerika bujejwe ikigega bwavuze ko bwashize ku rutonde rwirabura ico kigo citwa Boniade Mostazafan. Ni kigo c'abagira neza kijejwe gufasha abakene hamwe n'abahohotewe. Amerika ivuga ko ubutunzi bwaco buva mu banyagihugu kandi bukoreshwa mu gutungisha uwo mutegetsi kizigenza wa Irani Ali Khamenei, no guha ubushimwe abagenzi biwe muri politike ndetse no guhiga amareta badacana waka. Ivyo bihano bitumbereye abantu 10 hamwe n'amashirahamwe 50 ico kigo kigenzura, harimo ibisata by'ubutare n'ubutunzi, kandi ubutunzi bwavyo bwinshi muri Amerika bwarafashwe. Ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku mpunzi HCR rivuga ko umugera wa corona, ubwicanyi hamwe n'umutekano muke muri Afghanistan byaciye intege impunzi z'abanyafghanistan bari muri Pakistan na Irani, bituma zitahuka inyuma y'imyaka zari zimaze mu buhungiro. Umuvugizi wa HCR Babar Baloch avuga ko yiboneye ibitigiri birenze by'abantu babaye mu buhungiro, benshi bamazeyo imyaka irenga 20. Uyu mwaka HCR ivuga ko impunzi zingana 2,000 zatahutse muri Afghanistan zivuye muri Pakistan na Irani. Baloch avuga ko abanyafghanistan bizigiye ko amasezerano y'amahoro yafashijwemo na Leta z'Ubumwe za Amerika hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani azoshigwa mu ngiro hanyuma intambara irangire mu gihugu cyabo.
Urakoze Aloise Bigirimana kutugezaho ayo makuru. Ijwi rya Amerika turumvikanira mu Rwanda kuri FM 104.3 na FM 88.3 naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ingingo z'ingenzi zigize amakuru yacu mu karere k'ibiyaga bigari. Hirya no hino mu mijyi itandukanye ya Uganda harayihadutse imyigaragambyo yibanze cyane mu murwa mukuru Kampala yatewe n'ifatwa ry'umunyapolitike Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine. Uko niko byari byifashe muri Uganda ejo kuwa gatatu, naho mu Rwanda Sena irasaba leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi ibihano bahabwa bikiyongera. Ibyo birasabwa nyuma yuko bigaragaye ko hari abagihishira abakora icyo cyaha. Ni mukanya ntimujye kure. Ikampala mu murwa mukuru wa Uganda, polisi yarayirashe ibyuka biryana mu maso kugira ngo itatanye abantu bari mu myigaragambyo yakurikiye itabwa muri yombi ry'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi Robert Kyagulanyi uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Bobi Wine. Polisi kandi yarashe amasasu akomeretsa bamwe mu baturage, abandi barahunga. Ignatius Bahizi, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Ikampala muri Uganda, yarabibonye adutegurira inkuru.
Uko niko byari bimeze mu mujyi wa Kampala kuri uyu wa gatatu. Polisi n'igisirikare biriwe batanye mu mitwe n'ibihumbi by'abantu batangiye kugana imihanda mu myigaragambyo mu mijyi itandukanye mu gihugu, hamaze gusohoka amakuru yuko Robert Kyagulanyi urimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu yari amaze gufatwa n'abashinzwe umutekano. Uyu munyapolitiki uzwi cyane ku izina ry'ubuhanzi rya Bobi Wine yafatiwe mu mujyi wa Luka mu burasirazuba bw'igihugu, agana ku kibwaho yateganyije guhurira n'abayoboke be muri gahunda yo kwiyamamaza amazemo igihe gisaga icyumweru muri ako karere no mu majyaruguru y'igihugu. Umuvugizi wa polisi Fred Enanga yabwiye abanyamakuru ko Bobi Wine n'abandi banyapolitiki bafashwe kubera kutubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Ati uyu mukandida Robert Kyagulanyi hamwe n'undi munyapolitiki mugenzi we bitabye mu bikorwa byo gukusanya abantu guhura mu bwinshi binyuranyije n'amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19. Umukandida wa FDC Patrick Amriat nawe yafatiwe mu majyaruguru mu mujyi wa Guru ashaka gukora inama itemewe n'amategeko. Aba banyapolitike bari bamaze igihe banga kubahiriza amabwiriza yo kwirinda iki cyorezo cya COVID-19.
So to undermine the integrity of the Electoral Commission.
Aho ni kuri umwe mu mihanda y'umujyi wa Kampala, aho imodoka y'umuturage ushyigikiye Perezida Museveni yari isizwe ibara ry'umuhondo ry'ishyaka riri ku butegetsi yatewe amabuye n'abigaragambya. Wari uyitwaye yagonze abantu bataramenyekana umubare agerageza guhunga. Abandi bantu benshi bari bambaye imyenda y'ibara ry'umuhondo nabo babonetse bahunga kubera ko bagirirwaga nabi n'abigaragambye. Hirya no hino mu mujyi, imodoka zo mu biro by'umukuru w'igihugu zatewe amabuye mu mihanda, kandi abigaragambye bacanaga umuriro, abandi bashwanyaguza ibyapa n'amafoto ya Perezida Museveni amanitswe ahantu hatandukanye. Urwo n'urufaya rw'amasasu ubwo polisi n'abasirikare bageragezaga guhagarika imyigaragambyo hano Kampala, benshi bahakomerekeye abandi barapfa. Ukurikije polisi, abantu batatu nibo batakaje ubuzima muri iyi myigaragambyo kandi abasaga 30 bakomereka bikabije, ariko amakuru ataremezwa hamwe n'ayo umuryango w'ubutabazi wa Red Cross avuga ko abishwe barenga ku igipolisi gitangaza. Polisi navuga ko ikigo cyayo cyakatwe mu mujyi wa Kampala cyatwitswe n'abigaragambyaga. Indi mijyi yavuzwe mu myigaragambyo irimo Masaka, Jinja, Iganga, Guru, Mitiana hamwe na Mbare, kimwe n'ibice biherereye umujyi wa Kampala. Abasirikare n'abapolisi bari bagenzura iyo mijyi yose. Hano muri Kampala ho buraho kandi agihura n'umusirikare cyangwa umupolisi bitwaje imbunda hamwe n'ibindi birwanisho biremereye. Akanama gashinzwe amatora kari gaherutse gutangaza ko abakandida batarimo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda icyorezo cya COVID-19 biyamamaza, cyane cyane bakusanya abantu basaga 200 mu manama yabo bagiye guhagarikwa. Ariko abanyapolitiki batavuga rumwe n'ubutegetsi bavuga ko aribo polisi yibasira gusa mu gihe abashigikiye Perezida Museveni bakorana mu bihumbi bo ntagire icyo babatwara. Kwiyamamariza amatora y'umukuru w'igihugu bageze mu cumweru cya kabiri arimo abakandida 11 kandi kukazarangira mu kwezi kwa mbere hakurikira amatora azaba ku itariki 14 z'uko kwezi. Aya matora arimo n'abajenerali babiri bahoze mu gisirikare cya Museveni. Nyamara abanyapolitiki batatu aribo Perezida Museveni, Robert Chagulanyi w'ishaka NUP hamwe na Patrick Oboi w'ishaka FDC nibo bagaragara ko bafite ababashigikiye benshi kuruta abandi. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Tuve muri Uganda tumanuke mu Burundi aho umukuru wa Sena y'icyo gihugu asaba abapastori b'insengero kwirinda ubushyamirane bushingiye ku by'ubutegetsi bukunze kugaragara mu nsengero. Perezida wa Sena y'u Burundi yabivugiye mu murwa mukuru Igitega ku wa kabiri mu nama yagiranye n'abahagarariye amadini n'insengero byemewe mu Burundi. Inkuru y'Ijwi rya Amerika yateguwe hifashishijwe abanywanyi bayo mu Burundi, turagezwaho na Desire Hatungimana i Kigali mu Rwanda.
Muri iyo nama yabereye mu gisagara cha Gitega, Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka yavuze ko yatunganije iyo nama kugira ngo barabire hamwe ibazo by'indyane zihanze amashengero. Iyindi ntumbero ngo kwari kuraba icokorwa kugira ngo izo ndyane zihere. Emmanuel Sinzohagera abona ko izo ndyane ziva ku gushaka kwihagira ubutunzi bw'amashengero. Kubwiwe abarongoye amashengero bakwiye guhimiriza ababayoboka kwijukira ibikorwa kugira ngo bagwize umwimbo biteze imbere bongere bateze imbere ishengero.
Ni ngombwa ngo abo turongoye tubahimirize gukunda ibikorwa ni nawe tuzobwiza umwimbo. Ariko ndababwira ingene nk'abakozi Imana dufise uruhara hamwe no kwigisha abantu ijambo ry'Imana, tubahimirize gukora kugira ngo bagwize umwimbo, birashoboka. None tuzakira amashikano bakwiye batagiye gukora basimvuge ibikunda kutunezera turwakoze bimwe. Rega musomye mu gitabo cya kera mu Barewe umenga cyane bavuga bati umundi muntu yatanga kubyo yaronse nashobora gutanga kubyo ataronse abaye gusuma ivyo nabyo kugira bironke no kagenda gukora hanyuma karonka Imana igaheza ibigo byimo ko yiwe hanyuma akabona ivyo ashikanira mu ngoro y'Imana.
Umukuru w'inama nkenguzamateka asaba abarongoye amashengero gufata iya mbere mu gukora ubuzi bwo kwiteza imbere hakuguma bateze ijisho amashikanwa n'ibigira cumi ivyo avuga ko bishobora kuba ariyo ntandaro y'indyane mu ndongozi z'amashengero.
Dukore kumwe Pawulo yaharakora tuzogabanya ingorane zitari nke tukozira Imana uhe akaroro abandi kujya Pawulo yajisha amahema gakora natwe dukore. Uronse oportunite yo gukora, kora ako kazi ibyo bizoguhesha iteka mubo urongoye kandi hari byinshi bizokurinda ko benshi indyane zacu zivahe. Icyo ni kibazo umwe wese aza kwihigisha mu mwanya tugomba gusa turindira ku rusengero ngo babaza n'amashikano n'ibigira cumi mukaje mutangura gutuka abakirisu ngo nta n'isoni mufise ngo jewe umubwe mu inyama ngo je ntagira ibiharage. None ko n'ivyo biharage babironse urashima Imana, genda nawe ukore hari izo nyamuziki.
Abaserukiye amashengero bavuga ko zimwe mu ndyane zituruka ku bitwaza ukuboko kwa bamwe mu bategetsi b'igihugu bigatuma barenga amategeko ngendegwa ko agenga amashengero. Pastori Rohandu w'Imana arongoye ishengero rya Pentecote Evangelique mu Burundi.
Uyu munsi ishengero yashobora ko rifite amategeko meza bwahakinjira umuntu akaza agomba kuyahonyanga adashigikiwe n'abantu batanu nk'uko babivuze. Ariko kuko avuga ati nzinanye na naka agiye muraduhure intambara zigaheraho wa mupastori akavuga ati dukurikize amategeko nakomeze yuko itegeko rigenga amashengero n'ayandi matekisi statutaire et reglementaire registraire confession religieuse aba observe igihe cyose habaye de conflit apana guca ku ruhande uburenganzira abantu bafise bwubahirizwe hatahonyanzwe n'ubw'abandi.
Nk'umuti kugira izo ndyane zihere, Pastori Michel Habonimana aserukira imbere y'amategeko ishengero ubuserukizi bw'ubwami bw'Imana avuga ko hoshingwa urwego rwo guhanura hagati y'amashengero, urwego rwoza ruramirira hagufi ibintu bitarayangara.
Umuti nagomba gusaba ko mwokwiga urwego rwojaho rwoza rurabizongorane nayo matati hanyuma bagategura amasesion yo guhanurana kwigishanya no gusenga kugira ngo nituze twame dukorana mu manama gusa tuvuga ingorane gusa ariko ubwo rwego rukadufasha ni nabyo bizofasha mu kuvura izo ngorane zigahera hanyuma ishusho ry'amashengero n'amadini rigasubira kubagiza.
Mu gusozera iyo nama abarongo ya mashengero yemewe gukorera mu Burundi bihaye intumbero yo kwikubita gashi kuko bavuga ko basanza kenshi ivyo bapfa bayifatiye ku maronko bigatuma bamwe naba baca bashinga imigwi ibashigikira mu ishengero iyo migwi ikaba ari nayo iheza igashamirana nkuko vyabaye mu rushengero rw'abaventisi b'umunsi w'indwi.
Bakunze baradijwe iya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99 n'ibice 7 Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88 n'ibice 8 Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94 n'ibice 4 Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99 Nao kwa dukurikira muri mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88 n'ibicikenda. Ni radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Tuve mu Burundi tugaruke mu Rwanda aho Sena isaba leta gutangaza buri mwaka urutonde rw'abahamijwe icyaha cyo gusambanya abana kandi bihano bahabwa bikiyongera. Muri imyaka itatu ishize abana bagera ku 74,000 nibo bamenyekanye ko basambanyijwe naho abahohotewe batarageza ku myaka 10 bararenga 200,000. Asumta Kaboyi nibyo atubwira.
Komisiyo y'imibereho y'abaturage n'uburenganzira bwa muntu muri Sena y'u Rwanda niyo yacukumbuye iki kibazo maze igaragaza ko mu Rwanda abana bakomeje gusambanywa baba bakobwa ndetse n'abahungu. Mu ngero nk'iyatanze komisiyo y'imibereho myiza muri Sena yagaragaje ko kuva mu mwaka 2019 kugera mu mwaka 2020 abana basaga 270 aribo bagejeje ibirego ko basambanirwe ku gahato mu rwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Muri iyi mibare hagaragaramo abana bari munsi y'imyaka 10 bangana n'2,167 mu gihe abari hejuru y'imyaka 11 kugeza kuri 17 bagera ku 5,313. Ku rundi ruhande ariko imibare yatangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu bana basambanijwe bakabyarira kwa muganga muri iyi myaka itatu bagera ku 74,000. Ubushakashatsi bwakozwe na Komisiyo y'Uburenganzira bwa Muntu bugakorerwa ku bana 200 nabo bwagaragaje ko abana benshi basambanirizwa mu ngo zabo ndetse no ku mashuri. Muri aba babajijwe abagera ku 118 basambanirijwe mu rugo nabo 40 basambanirizwa ku mashuri mu gihe abasigaye bagiye basambanirizwa mu nzira mu modoka mu mahoteli no mu nsengero. Senigaragaza ko ukurikije imibare y'abasambanijwe bagatanga ibirego n'iy'abasambanijwe bagaterwa inda nk'uko byavuzwe na Minisiteri y'Ubuzima babyariye kwa muganga bigaragara ko iki cyaha kigihishirwa. Senateri Umuhire Adrien uyoboreye komisiyo n'ibyagarukaho.
Komisiyo yasanze bituruka hanini ku kuba mu miryango hagaragara guhishira abasambanya abana. Kabuzi yuko umuntu yasambanije umwana wo kwa runaka ariko kugira ngo utange amakuru kugira ngo uwo muntu ahanwe biracyarimo ikibazo. Twabonye kandi hari abantu bagikemura iki kibazo binyuze mu bwumvikane. Akabona ni umwana ni mubyara w'umwana wamuteye inda cyangwa se ni umwana bafitanye isano rera wasambanyije uyu mwana akanga kubivuga bakagikemura mu buryo bwo kumvikana. Iyo ugereranije rero umubare w'abantu bakora iki cyaha cyo gusambanya abana n'umubare w'abahanwa usanga rwose umubare w'abahanwa ari mutoya.
Abasenateri bagaragaje zimwe mu mpamvu zikomeye zongera isambanywa ry'abana muri ibi bihe. Batunga agatoki mu kuduka kw'ababyeyi mu burere b'abana babo ndetse n'imikoreshereze y'imbuga nkoranyambaga itagenzurwa. Undi senateri Uwera Pelage na senateri Uwizeyimana Evode.
Urebye nko kuri YouTube cyangwa za Facebook uburyo ziteye nta buryo bw'ubwirinzi ku bana babasha kuba bazigeraho bazikoresha. Umuntu wese ashyiraho inkuru ko ashaka ushaka kuyifungura nawe akayifungura. Mbona hakwiriye kujyaho uburyo bwo gukumira abana batarageza muri iki gihe cyo kuba bakwemererwa, nk'uko hari amategeko abuza abana bataragira imyaka runaka kunywa inzoga. Hakabaho n'ibituma abo bana batarageza icyo gihe badashobora kwaccessinga ku nkuru nk'izo ngizo.
Computer yabaye nk'igikinisho umwana kinisha. Muri kwa kubura umwanya ko ababyeyi baramwana baramusigira laptop. Murebe kuri YouTube urafungura ugahita ubona abantu bigisha uko imibonano mpuzabitsina ikorwa. Ibi bintu turabikontrola gute? Ninde muntu, ninde custodian w'ibi bintu?
Hari n'abasenateri bamwe bagaragaje ko ibihano bihabwa bakoze ibi byaha bikwiye kongerwa. Senateri Kanyarugiga Ephraim.
Ibihano byo gufunga imyaka 20 kugeza kuri 25 hakaba nubwo bigera kwa Burundi. Ese imyaka 20-25 yaba wenda ari mike yakongerwa. Hari n'abafashe rero intera nini mu guhana gukomeza ibyaha, ngira ngo murabyumva. Hari n'abavuze ngo ufashe umwana ku nguvu bajye bamushahura.
Zimwe mu ngaruka zagaragajwe n'abagiye bakora kuri iki kibazo cyo gusambanya abana bakiri bato zakozwe na Komisiyo y'Igihugu y'Uburenganzira bwa Muntu ndetse n'imiryango yita kuri iki kibazo, haza ku isonga ko umubare w'abana basambanywa bakiri bato usanga imyanya myibarukiro yabo yarangiritse, abandi bikabaviramo guterwa inda bakiri bato. Ubuhamya bw'umwana w'umukobwa wabyaye atarageza imyaka 17 bugaragaza ubuzima bubi yanyuzemo burimo no gufungwa kuko yakuyemo inda.
Turongera turabonana n'irinda ya kabiri mbimubwiye nyina mbwira inda atariyo. Ntekereza rero kuyikuramo ukoresheje imiti ya Kinyarwanda. Maze gukoresha imiti ya Kinyarwanda hashize nk'ibyumweru bibiri bibaye, wa muntu nyina mvamo arabivuga. Umwana biba ngombwa ko bamukura muri toilette twe twamusize.
Yari nimbugira icyo kintu
ndayigira cyane nk'iyo mbonye abandi bamama nyine bahetse cyangwa baza kunsura. Ntabwo natinyuka kuvuga tureka turebe umwana.
Mu rwego rwo guhangana n'iki kibazo gihora kivugwa n'inzego zinyuranye, Sena y'u Rwanda irasaba guverinoma gukora no gutangaza buri mwaka urutonde rw'inkiko zahamije burundu icyaha cyo gusambanya abana kandi rukagezwa mu nzego zegereye abaturage, ndetse hagashyirwa mu mihigo y'ingo no mu mihigo y'inzego z'ibanze ingamba zo gukumira iki cyaha no kurwanya kurandura burundu ikibazo cyo gusambanya abana. Iyi myanzuro yagejejwe kuri guverinoma yatowe n'abagize inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ku mugoroba kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze kuri iyo nkuru. Udusubije mu Burundi aho kuva mu cyumweru gishize inzego z'ubuyobozi bw'umujyi zatangiye gushyiraho ingunguru zitabwamo imyanda hirya no hino mu mujyi wa Bujumbura. Ishyirahamwe ry'inshuti z'ibidukikije mu Burundi rirashima iyo gahunda, rikavuga ko izatuma ikirere cya Bujumbura n'ikiyaga cya Tanganyika bihumanuka. Eloge Wilikaneza arakomeza.
Byose hamwe ibigunguru byo gushyiramo imicafu bimaze gukwiragizwa mu gisagara cya Bujumbura kuva mu ndwi iheze bigera kuri 20. Bifite agaciro k'imiliyoni 12 z'amafaranga y'amarundi, akaba yatanzwe n'abanyagihugu na cyane cyane abacuruza bakorera hagati na hagati muri Bujumbura muri komine Mukaza. Renovat Ndayihebura, musantere wa komine Mukaza, asigura ko umugambi waje kugira hirindwa ndwe murengera w'ubucafu ukomeza kwibonekeza naho igisagara kidasiba gusiburwa.
Twarakoze ibikorwa bijyanye no gukura amasashe n'amaplastike y'ubucupa mu mabarabara, kubera twabonye yuko biri mu bihungabanya ibidukikije, kandi arivyo bituma iyi miserege ica hagati mu gisagara mbere no mu makarce iziba. Ugaca turabona yuko hari ikibazo gikomeye ko naho tubikuraho abantu baca basubira kubitaho bukeye. Ca twiha rero intumbero yuko tugerageza kugira ngo aboneke amapubele kugira ngo tuzoshike kuri rya hangiro rikomeye yuko tugira igisagara gisukuye.
Mu kurindira kugera kuri iryo hangiro, bamwe mu banyagihugu bakorera hagati mu gisagara barashima ino ngingo.
Ndabishima kubera bizodufasha ku isuku. Ni sawa umuntu anyoye akantu nyomba amazi kazana akacatera kajya kantanwe anyweje kunywa amazi cyagaca mu ngaha nyomba anyoye amata ubu hasigaye ibintu byinshi mu amazi amata utuji ugasanga butekeye muri bene ubwo bucupa bwa kindi amugisagara nacyo kice kibandanya gifite isuku gize.
Ni umugambi mwiza cyane, ahubwo ibi byaratevye tuzakira neza kuko igisagara cacu cyari gikeneye isuku nk'ibindi bisagara byose byo mu karere. Ni ibintu rero dushima cyane kuko natwe abene gihugu twahora tubyumvira ko ugenda ubona ibarabara ryari kuba risa neza, ariko ugasanga ibintu by'amasashe, ibintu bikozwe muri plastiki, ugasanga bironona amabarabara, ugasanga mbere bironona n'ibidukikije. Uwo ni umugambi mwiza, ahubwo wari waratevye turawushima cyane kugira ngo igihugu cacu igisagara dufise gihigano n'ibindi bisagara byo mu karere
bamwe muri bo nk'uyu mugabo acuruza amayinite ya telefone nabo ariko basaba ko nashyirwaho ubwiherero rusange
nka jewe ngitangura kuza ngaha aye mu muji byarangora kuko byasaba yuko nca ntanga amahera kugira ngo nje mu kazu ka sugumwe ariko urumva leta izanye umugambi nk'uwo ikazana utuzu twa sugumwe ngaha mu gisagara navyo byofasha bikorohereza abene gihugu kuko hari igihe usanga nyine atamahera ufise ibyo birashoboka gutyo bigaca bikugora navyo ni ibintu bikenewe cyane leta yoraba ikabikorera ko bihagenda neza
ubuyobozi bwa Bujumbura bwemeza ko bwamaze kubyumvira ko mugabo ko bisaba uburyo bwinshi nk'uko bizigurwa na sindayihebura
ico ni kibazo gikomeye kandi muzi uko gisaba uburyo bwinshi turamaze kuyiganira akatari gake n'inzego zidukurira uburongozi bw'igisagara cha Bujumbura muri kazoza atareka kure cyane turifuze yuko ni kibazo tubyihereye ku mabarabara nabwo nyine twogerageza kugira ngo buboneke kuko birafasha kugira ngo isukuri tsimbatane
na merci abushimike umukuru w'ishyirahamwe yabagenze bidukikije nawe nyene arashimo umugambi avuga kuzofasha mu kwirinda ihumana ry'ikirere hamwe n'ikiyaga Tanganyika
wabona bimaze kubora yuko bica byononereye ikirere imbwe mu gihema abanyabujumbura wabona ko bica byononera amazi y'ikiyaga Tanganyika kuko ivyo bishishwa n'inyembe n'ibindi byose n'inyo zagiye mu bica birangurura mu mazi y'ikiyaga Tanganyika nayo kandi anyobwa n'abanyabujumbura ku bice birenga 80%. Urumva ko ari ikintu ciza gose kije gukingira ico kirere kije gukingira ayo mazi eka mbere kigiye gukingira n'abahita bahora banukirwa
gusanura abategetsi gutunganya neza itabwa ry'imicafu kugira ngo ciza ntikibemwe kibi
ndasaba leta y'u Burundi yuko yoraba abikorera utwabo babishoboye bashobora kuzohora batoragura iyo micafu hanyuma bakanayihingura rero makenga tuyafise ngaho ko bashobora ubwayo mapubere kuzuza iyo micafu ikaguma ngaho rusazi rukaduma
ndayihebura aramutwa komine mukaza hari ico yibutsa abanyagisagara kwirinda kugira bino bigunguru ikuburiro ry'imicafu yo mu mazu n'ubucururizo
si amapubere aje kuja kugira ngo imicafu twadusaye dufite mu mpangu zacu bijemwo ni amapubere aje kugira ngo astahirize umuntu ari kukayira agacafu aronka hagata muri yo ntumbero rero duhamagara abene gihugu bose yuko bokoresha izipubere neza bakazikoresha ico byagenewe hanyuma natwe nka komine tukemeza yuko n'imiburiburi rimwe mu minsi ibiri zoza turaca kuri amapubere kugira turabe imicafu irimwo hanyuma tuyikuremwo
ihangiro komine mukazi vise ari nayo irimwe imirimo myinshi kurusha yandi makomine y'umugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura nuko amabarabara makuru makuru yose mu kiringo c'amezi atatu yo bari kubigunguru abarengana ku binyabiziga n'amaguru batamwe imicafu bwanasabushimike atwari ishyirahamwe ry'abagenzi b'idukikije asanga Bujumbura isukuwe neza ishobora no kuba isoko ry'amafaranga y'agaciro igihugu gikeneye kuko izohurumbirwa n'ingenzi zo mu karere n'ibindi bihugu bya kure nk'uko byari kera eroje urika neza ijwi rya Amerika
banywanyi b'ijwi rya Amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya FM ku mirongo migufi ya shortwaves kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa kubatwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya Amerika ni radio yanyu
nshuti mukomeje kudutega amatwi amakuru yacu yo muri aka kanya naha tuyasoreje ndabashimiye mwese mwarimu yakurikiye hamwe n'abagenzi banjye bamfashije kuyategura yarahagarariwe na Edi Rwema yegeranijwe na Fatou Alimas Kalala naho je mwumvaga kuri micro ndi Jeffrey Mutagoma mu izina ry'abagenzi banjye bose twafatanyije ndagira ni amahoro n'amahirwe kuri mwese
Amerika yabaye isubizo cyacu radio America yo yabaye isubizo cyacu mugukerera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu.